Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi butumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu wewe akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ha muri studio muri kumwe na Frederic Munikije
nanje team ishimwe ndabasoje kandi bahaye ikaza muri amakuru.
Mu gihe uca barundi bahimbaza imyaka 49 irangiye amasezerano y'ubumwe atewe ko gikumu umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashikirije ijambo abarundi.
Abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburame maze dutandukanye intore intobo tugendere iragi ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza ahimpanuro abarundi mu gihe bitegura guhimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe. Sentare mu gihugu cya Afurika y'Epfo yasohoye umutahe wo guhagarika Jacob Zuma yahoze atwara icyo gihugu.
Mu gihe icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kwibasira imbaga y'abantu mu Bushinwa no mu bindi bihugu aho kimaze kugera, abakozi bo mu bitaro muri Hong Kong barigaragambya basaba ko imipaka ijyayo yafungwa burundu.
Inama yabaye hagati y'urongoye leta ya Sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yateye impari mu gihugu cya Sudani.
Ama miliyoni menshi y'amadolari ya Amerika yari yafatiwe ku makonti wahoze ari perezida w'icyo gihugu Sani Abacha yasubijwe leta y'icyo gihugu. Aya mafaranga azakoreshwa hubakwa imihanda minini muri Nigeria.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Aya makuru tuyatanguriye mu gihugu cya Afurika y'Epfo umucamanza uyu munsi ku wa kabiri yasohoye umutahe w'uguhagarika Jacob Zuma yahoze ari perezida w'icyo gihugu kubera yanse kwitaba sentare ku birego bya ruswa yagirizwa. Amakuru yatanzwe ni radio igihugu cya Afurika y'Epfo avuga ko Zuma yaramaze amezi atari make yanka kwitaba sentare mu iki gihe, naho akaba yavuze ko arwaye cyane kandi ariko arivuza. Amakuru atangazwa avuga ko Zuma ari mu gihugu cya Cuba kwivuza. Ayo makuru avuga kandi ku biro by'umushikiza manza mukuru w'igihugu byatumye ko impapuro ziwe zo kwa muganga. Umushinga manza wa Zuma Daniel Mancha yavuze ko uyu mutahe wo kumuhagarika utabanezereje ngo kuko werekana ku iyo sentare itanezwe amagara ya Zuma. Yavuze ko abaganga ba Zuma barimo abaganga b'abasirikare hamwe n'abaganga b'abanyamahanga bazokorana bagasuzuma niba Zuma ashoboye kwitaba urubanza mu kwezi kwa gatanu.
Abakozi bagera ku 2000 mu biro mu bitaro bya Hong Kong bari mu myigaragambyo ya 25. Twibutse ko Hong Kong yigeze kwibasirwa n'icyorezo gifata imyanya y'ubuhumekero ya SARS mu myaka ya 2002 ndetse na 2003. Abayobozi mu nzego z'ubuzima yaranduye iyo virusi ya corona nyuma yuko asuye umujyi wa Wuhan. Hagataho ubuyobozi bw'umujyi wa Macau na wo mu Bushinwa bwatangaje ko bugiye gufunga ahantu hose hakinirwa imikino y'urusimbi izwi nka casino mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu rwego rwo kugabanya ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Ubu mubare w'abamaze kwemezwa ko banduye iyi virusi mu Bushinwa urarenga 20,000 mu gihe abagera ku 150 aribo bamaze kwandura mu bihugu 23. Wuhan Institute of Virology bafite ubunararibonye mu ndwara za virusi bemeza ko virusi ya corona imeze nk'iyabonetse mu tunyoni twitwa uducurama mu ntara ya Yunani ku kigero cya 96%. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndavuga ko imibare y'abandura iyi virusi ikomeza kuzamuka ishingiye ku bisubizo by'ibizamini bikorwa ku bakekwaho kuyandura. Umuvugizi wa guverinoma mu Bushinwa Wan Chunyang anenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ikwirakwiza ubwoba mu bantu aho kubafasha guhangana n'icyorezo.
uri kumurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika inama italitezwe hagati umukuru wa Sudan hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yateye impari mu gihugu cya Sudan uyu munsi kwa kabiri leta ya Sudan ivuga kwitari yategujwe mu iki gihe amakuru ashikirizwa kuyibanza bihanirwa ko amakuru anebagura cyane iyo nama abakurikirana hafi politiki bavuga ko inama nk'iyo ishobora guhindura igihagararo cya Sudani mu makungu no muri leta z'umwe z'Amerika kandi ishobora gufasha leta ya Sudani kuva ku rutonde rubi rw'ibihugu byananiranye kuvyerekeye igihugu cya Israel iyo nama yari komeye cyane kuko yabaye inama ya mbere igihugu cya Israel kigize n'igihugu cyo muri Afrika kigwiriyemo abayisilamu iyo nama ibaye kandi haheze iminsi ibiri ishyirahamwe ry'ibihugu by'abarabu yiyamirije umugambi wa perezida Donald Trump wo gufasha mu biganiro by'amahoro mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati iyo nama yabereye mu gihugu cya Uganda hagati ya General Abdel Fattah Burhan umutegetsi w'ifata kibanza wa leta ya Sudani hamwe na Netanyahu yari yagizwe ibanga yamara yaranditswe ko byinshi ejo ku munsi wa mbere igihe Netanyahu yatangaza ko ibyo bihugu uko ari bibiri byatanguye ibiganiro niro bifise intumbero yo kunagura imigenderanire.
Gatuno tujye muri Nigeria, igihugu cy'a Nigeria kigomba guhabwa akayabo ka miliyoni 308 z'amadolari ya Amerika yari yarafatiriwe ku makonti yahoze ari umukuru w'icyo gihugu Sani Abacha waranzwe no kuyoboresha igitugu. Ku munsi w'ejo kuwa mbere, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibirwa bya Jersey by'Abongereza n'igihugu cya Nigeria byasinye amasezerano yemeza uko aya mafaranga azakoreshwa mu bikorwa remezo birimo kubaka imihanda minini muri Nigeria. Ifatirwa ry'amafaranga ryabaye nyuma y'umwanzuro w'urukiko rwa Amerika muri 2014 rwategetse ko hafatirwa miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga niyo yanyuma azakurwa ku makonti ya Bwana Abacha. Ministeri Seri y'ubucamanza Nigeria ariko ishaka kugaruza n'andi miliyoni y'amadolari ya Amerika Bwana Abacha agiye afite mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi.
Muri ko murabandanya kumeza iradio ijwi ry'Amerika. Abatetsi barongoye umugambwe wa demokrati mu ntara ya Iowa aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ibyo bashoboye byose uyu munsi kwa kabiri kugira ngo bashikirize ibyavuye mu itora rya mbere rikoreshejwe mu gihugu ariko gushika ubu nta kiratangazwa. Umwe wese mu bariko barahiganira kibanza cyo guserukira uyu mugambwe mu matora mukuru w'igihugu ariko avuga ko ari imbere muri iryo tora rifise intumbero yo guhitamwo uzo higanira kibanza cyo mukuru w'igihugu. Ingwane mu vyerekeye uhinga n'ivyuma hamwe n'utunenge mu gutangaza amakuru ivyavuye muri iryo tora nivyo vyatumye abajeje gutunganya amatora muri iyo ntara batagira ico batangaje kubijanye n'ivyavuye muri iryo tora rikomeye cyane ritanguza inzira yo guhiganwa yabaye ejo ku munsi wa mbere. Ivyo bintu bishitse kandi muri iyo ntara birasuzuguje iryo higanwa ryari risanzwe ritezwe amaso kandi yari gitezwe gushira ahona umunyapolitiki ari imbere y'abandi benshi bahiganira icyo kibanza. Iryo tora riba ku mugaragaro yarangiye ata makuru atangajwe y'uwaritsindiye kandi ata n'ibiharuro by'amajwi bitangajwe. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 na mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu.
Naho kuba twumvira ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook na YouTube turi kuri radio yacu. Naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bibiri bya Afurika. Reka duhereye mu Rwanda rero, Perezida Kagame yafunguye ikigo kivura kanseri hakoreshejwe uburyo bugezweho bwifashisha imashini ikoresha imirasire igashiririza igice kirwaye gusa. Perezida Kagame afungura iki kigo yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuzigama amafaranga arakoreshwaga bajya kwivuza hanze. Leta y'u Rwanda yasohoraga buri mwaka miliyoni y'amadolari ku bantu bajya kwivuza hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ya Sumutaka Baoyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali.
Iki kigo kizajya kivura indwara ya kanseri cyubatse ku bitaro bya gisirikare biherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali. Iyo winjiye mu nzu ivurirwamo kanseri y'iki kigo werekwa imashini ebyiri zivura kanseri hakoreshejwe imirasire n'indi imwe isuzuma. Buri mashini imwe ishobora kuvura abarwayi bagera kuri 80 ku munsi kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hari abaganga batandatu bazobereye mu kuvura kanseri n'abandi bakirimo kwihugura. Iki kigo gishyakije cyunganira ubundi buryo bwo kuvura kanseri bwatangirwaga mu bitaro bimwe na bimwe mu Rwanda nk'ubwo kuyivura hifashishijwe imiti no kubaga aharwaye. Iki kigo kije gusubiza ibibazo bya benshi bakenderaga imashini ikoreshwa bashiririza igice cy'umubiri kibasiwe na kanseri. Captain Dr. Felix Sinzabakirana n'umwe mu baganga b'indwara za kanseri ku bitaro bya Kanombe asobanura uburyo iki kigo kizakora.
Ni centre ifite ibice bibiri byo kuvura kanseri, ibyitwa radiotherapy ibyitwa chemotherapy. Ariko ibyo dukoresha uyu munsi bihari ni radiotherapy. So chemotherapy rero abarwayi bayibonera ibutaro kandi kubona. Turuzuzanya rero abarwayi bakeneye radiotherapy bakaba twoherereza, abakeneye chemotherapy natwe tukabohereza ibutaro.
Ubundi abakeneraga radiotherapy itaraza byagendaga gute?
Abanyarwanda bakeneraga radiotherapy services bajyaga kuzishaka hanze. Hanze y'igihugu cyacu, ibihugu duturanye, Ubuhinde n'ahandi. Ubu rero bose bagomba kuzazane wacu.
Bivuze ngo ubu nta munyarwanda usongera kujya kwivuza kanseri hanze.
Ubundi nta munyarwanda akaba yagiye kuko ibyo bakeneye byose birahari.
Afungura iki kigo, Perezida Paul Kagame yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuziga mu mafaranga yakoreshwaga bajya kwivuza hanze y'igihugu. Perezida Kagame yasobanuye kandi ko intego ya Leta y'u Rwanda ari ukomeza kwagura icyo kigo ku buryo kigira ubushobozi bwo gutanga serivisi nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri abantu batagombye gusiragira hirya no hino. Ministeri y'ubuzima ivuga ko buri mwaka isohora amafaranga agera kuri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyari mu mafaranga y'u Rwanda yahabwaga abajya kwivuza kanseri mu mahanga. Ministeri y'ubuzima Dr. Diane Gashumba yavuze ko bashyize imbaraga nyinshi mu gusuzuma no kuvura kanseri hirya no hino mu gihugu, ku buryo kugeza ubu ibigo nderabuzima 50% n'ibitaro 50% byo mu Rwanda bishobora gupima kanseri zimwe na zimwe zirimo izibasira abagore. Ministeri y'ubuzima asobanura ko iki kigo kije kunganira ibindi bitaro byari bisanzwe bivura kanseri mu Rwanda.
Ikindi iki kigo kije gukora ngo kije kunganira ibindi bitaro byavuraga kanseri bikoresheje uburyo bwo gutanga imiti cyangwa kubaga, twavuga nk'ibitaro bya Butaro, ibitaro bya Kaminuza ya Kigali, ibya Butare ndetse na King Faisal. Ikindi iyi serivisi ije kunganira cyane cyane ku byerekeye kanseri zihitana abagore. Tuvuze nka kanseri nkondo y'umura, muzi mwese ko igihugu cyacu cyabaye icya mbere mu gutanga urukingo rwa kanseri nkondo y'umura. Uyu munsi twaba dufite abana b'abakobwa barenga 93% bakingirwa neza. Ikindi ni uko mu cyumweru gitaha tuzatangira no gusuzuma abagore bakuze kuva ku myaka 30 kugera kuri 49, ari nacyo cyiciro kibasirwa n'iyo kanseri, aho tuzabanza mu turere dutanu tugapima abagore bose bari muri icyo cyiciro kandi bagahita bavurirwa aho ngaho.
Abitabiriye umuhango wo gutaha ikigo kizakivura indwara za kanseri mu Rwanda basobanuriwe n'inzobere mu buvuzi bw'iyi ndwara ko ibyago byo kurwara kanseri hari ubwo nyiri ukuyirwara abigiramo uruhare rugera kuri 40%. Abaganga basaba abantu kurya indyo yuzuye, kwirinda kunywa itabi, gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda izi kanseri. Ikigo kivura kanseri cyatangiye gukora guhera mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, kimaze kwakira abarwayi basaga 300 nk'uko abaganga bagikoramo babitangarije itangazamakuru. Muri abo barwayi harimo abakize bamaze gutaha n'abakirimo kuvurwa. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kizajya cyakira abarwayi bose barimo abafite ubwishingizi butandukanye na mituelle de santé irimo. Abashinzwe kuvura kanseri mu Rwanda bagaragaje zimwe muri kanseri zibasira abanyarwanda cyane 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 kanseri zibasira abagore nk'inkondo y'umura, iyibere, kanseri y'igifu, naho abagabo hakagaragara kanseri ya prostate. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kigaragaza ko mu mwaka w'2018 abantu bagera ku 17,700 barwaye kanseri, muri bo abasaga 77,000 bahitana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta dukubitire mu Burundi, aho mu gihe bucaha bahimbaza imyaka 49 irangiye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atewe ko igikumu. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashikirije ijambo Abarundi, yabasabye kubungabunga ubumwe bakirinda guha umwanya abo bose bashaka kubasubiza mu ihumbi. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Petero Nkurunziza yamenyesheje ko umunsi mukuru umwe bw'Abarundi uzohimbazwa ku kivugo kivuga kiti ubumwe niragi twarazwe na basogokuruza bacu, tubugire umutahe wacu ibihe byose na hose n'inkinzo yacu. Petero Nkurunziza muri iryo jambo yashikirije Abarundi yabanje gusigura uko Abarundi bari babanye imbere y'umuzo w'abazungu, yagiriza ko aliyo bahungabanije ubumwe bwaranga Barundi.
Mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva abarundi bacanyemo ikibabaje umwe cyarazishinga uwundi umwe avunise uwundi agacumbagira u Burundi byari bere ryonsa bose ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro ryo kubaho kw'abarundi aho mbere abarundi basangira impuzu ngo ihere bagasangira ipfundo baraje inama imana ikabunganira basangira ikivi n'ikigega akabisi nagahiye bakaba bazirikana ko basangiye gupfa no gukira
umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abarundi kwamabagavye ati abansi b'abarundi nibasinziriye ariko nabo nyene akabagabisha ko uzokwihenda azobona ko abarundi badasinziriye
ntidusike bwose rero kwa canke ngo tujya mu kondera zose kuko hariho abaribwa no kubona abarundi batekanye basangira kabisa nagahibiye igihe cyose babonye igihengeri bamineramwo baca batangura gucanishamwo abonse rimwe bitwaje amoko y'amamekerano intara imigambwe amadini n'ibindi twame twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bitera impisi umwete turasavye ko atawohirahira ngo asubire guhenda cyane kudurumbanye barundi turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka itatu turemesha zajijuye abarundi benshi naho atari bose twizeye ko ntawutera icumu mu icumi
Petero Nkurunziza yarangije ijambo ryiwe ayimpanura abarundi abasaba kurya ivyo babiri yakuya bakabungabunga ubumwe bwamye bubaranga kuva kera narindi
abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zaje buti buti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira kumwobo kandi ngo nta mukura bora mukuru we twige kubaza umutima no guhanuza abarundi tumenye ahari urupfu nahari uburame maze dutandukanye intore intobo tugendere irage ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu na karengo ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri akuya muze rero dukunda ibikogwa twirinde gusesagura canye gusa uritunga rusange nkuko byibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo baragiye
tubibutse ko amasezerano y'umwe gw'abarundi yemejwe n'abarundi bwabo igenekezo rya gatanu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kuri 89 n'ibice 21% muri icyo gihe abarundi bakaba bari biyemeje kuvavanura n'indyane z'amacakubiri afatiye ku moko inyuma y'imyaka ibiri irenga gato umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi Melchior Ndadaye yaciye agandagugwa urupfu rwiwe rukurikirwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire kuri iyo nkuru reka none tuve mu Burundi twerekeze muri Malawi aho impunzi zibasiwe n'abenegihugu muri icyo gihugu bwana Innocent Magambi umurundi wo muri icyo gihugu ayoboye ishyirahamwe There's Hope bishatse kuvuga ngo hari ibyiringiro rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro yaganiriye na mugenzi wacu Eugene Mukankusi atangira mubwira nyirabayazana iryo hohoterwa rikorerwa abanyamahanga
ku munsi wa Mungu ntatwumvise yuko hari impunzi ni kuvuga muri Malawi impunzi ariyo yose ari umunyarwanda umukongomani umusomaliya mu Ethiopia bose bita maburundi ni kuvuga ngo n'abarundi rero ntatwumvise inkuru yuko hariho umurundi maburundi yishe abantu aho bita biwi ni mu gisagara ca Rirongwe hanyuma akabahamba rero abantu batangu rero kusahura amaduka amashopu y'impunzi aho nyine biwe incesi ariko byagiye bitera imbere n'ahandi aho bagiye bambura impunzi nka Kawale 22-26 n'ahandi
uwo ma Burundi bavuga yisha abantu gute
ni kuvuga bo si mu Burundi si impunzi kuko iyo nzu yari inzu shasha na muntu yahaba nyene yo n'umunyamalawi kazi yashize umuntu amucungira iyo nzu umuzamu rero muzamu w'umunyamalawi nyene we icyo yakora yahamagara kuri telefone cyangwa agahamagara abantu batwaza taxi moto akababwira ati ni mu mpelite ni mu ntwara hana hanyuma bamukanuriye muhira agacha abinjiza mu nzu agacha abica akabahamba aho nyere muri ico kigo ama izo moto zabo akazigurisha rero yaramaze kwica abantu batari bake rero tuvuganye na polisi uyu munsi yavuze yuko uwo muntu bamufashe kandi yagiye atanga amazina y'abandi bantu bakorana icyo gikorwa cy'ububisha
polisi iravuga ko yamaze kwica abantu bangahe
polisi ivuga yuko bashaka kuba ari nk'abantu munani cyangwa barenga ariko barabandana gufata kuko hariho umwe bakorana bamufatiye mu bice bya deza n'inki ibirometero nk'ijana uvuye irirongwe cyangwa 80 uvuye irirongwe rero barabandanya gusaka no gufata abantu yagiye avuga kuko birobonekana yuko karagatsiko k'abantu bakora ubisha nk'ubwo
ako gatsiko k'abantu karakora ibyo byaha by'ubwicanyi hanyuma bikitirirwa abo banyamahanga abanyamahanga barimo guhohoterwa ibikorwa by'ihohoterwa bakorerwa nibihe
iho atirihote bari kwakorerwa urumva bazi yuko iduka ino shop ari y'impunzi ari mu Burundi mu Kongo mani mu Somalia mu Ethiopia bace binjira bagasahura nk'uyu munsi kuko aya makuru yose agenda muri ma social media uyu munsi twagurutse tugenda kuri polisi turavuga ati polisi mudufasha gute kugira abantu bacu boye gusahurwa gutyo ni kuba mu mutekano muke polisi ivuga ati nta buryo dufise twe turabutanga kugira duhamagare za media amaradiyo atandukanye na televiziyo kugira baze polisi babwire ukuri kwa ariko hanyuma batange inkuru nyayo kugira abanyagihugu boye gufata nabi impunzi kuko abantu benshi bo banterefone bavuga ati bafise ubwoba benshi banyazwe benshi birutse bahunze abandi babanye ubwoba budasanzwe
hari abakomeretse cyangwa se hari ibyo polisi itangaza bishobora kuba byarangiritse bingana iki
oya kuri ubu polisi nta kiravuga ku bantu baba bakomeretse cyangwa abantu ibintu byabyononekaye ariko jewe mu ruhande rwanje bivanye n'impunzi zikuma zinterefona kisa mazina abantu bashika kuri 12 ibintu byabo bata kononekara ariko ni turashobora kubishira mu biharuro tumenye ati mbega ibintu byononekaye bifite akamaro ku buryo k'amafaranga angana iki
none mwebwe icyo mwasabye polisi cyangwa se icyo muyisaba ni iki
icya mbere twasabye ni uko abantu bacu bo cungeye umutekano icya kabiri ni uko polisi bagerageza hamwe n'abajournaliste kugira batange inkuru nyazo kuko mu gihe abantu bariko barakora abubisha nk'ubwo ata makuru basise y'ukuri biratuma n'abandi banakora ibibi nk'ibyo ahandi mu yindi micungaro ya Malawi rero twizere yuko leta igiye kubihagurukira kuko ikibazo cy'ubucamanza cyavuye mu nzira nizere ko bafite umwanya n'uburyo n'ubwira kugira icyo bakora
bwana Magambi nk'amwe mukurikiranira hafi nyine ibibazo by'impunzi mukaba munazivugira niki musaba abantu b'impunzi muri ibi bihe barimo
muri ibi bihe abantu barimo ni kugerageza mu by'ukuri gucunga umutekano wabo bishobotse bubugara amazi yabo basubire mu nkambi bamaze barindire gatonya imaze gucure habongere bagaruke icyo ni kintu gikuru icya kabiri nacyo ni kutumenyesha ibigiye biba kugira tumenyeshe ubutegetsi twegere two turakorana kugira ibi bintu mu by'ukuri bihagarare
turagushimiye Jenny na Magambi Innocent umurundi aba muri Malawi yari kwavuga ukuntu abanyamahanga bahohoterwa muri iki gihe
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Muri kumla bandanya kumviza radio y'ijwi ry'Amerika nkuko twabiyabwiye mu kanya sentare yo mu gihugu cha Afrika y'epfo yasohoye mutahe wo guhagarika Jacob Zuma yahoze atwara icyo gihugu impamvu nyamukuru nuko titabye sentare rwaye akeneye kwivuza idonido ni inkuru Venuste Shibimana umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza
nkuko byatangajwe n'umucamanza Dayapile wo mu rukiko rukuru rwa Pietermaritzburg mu ntara ya KwaZulu-Natal. Impapuro zo gufata Jacob Zuma zizatangira kubahirizwa natitaba urukiko igihe urubanza rwe ruzaba rusubukuwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abunganira Jacob Zuma bahaye urukiko inyandiko igaragaza ko arwaye, inyandiko ivugwa ko yatanzwe n'ibitaro bya gisirikare, ariko Dayapile agaragaza ko ayifite makenga, yavuze ko bibagiye gushyira ku itariki.
In this instance, counsel for Mr. Zuma.
Kuri iki kibazo abunganira Bwana Zuma bamenyeshejwe kare mu kwezi kwa mbere ku icyemezo cya muganga gikenewe kugira ngo tumenye impamvu atitaba urukiko.
That sound evidence is required to justify his absence from court, and without that evidence,
niba icyo cyemezo kibuze, nta kindi urukiko rwakora uretse gusohora urwandiko rumufata.
Abunganira Jacob Zuma bavuga ko yagiye kwivuriza hanze y'igihugu nubwo batavuga igihugu arimo. Amakuru amwe atangazwa n'ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo yemeza ko ashobora kuba ari muri Cuba. Umucamanza Dayapile yavuze kandi ko akeneye ibimenyetso simusiga byemeza ko Jacob Zuma arwaye koko.
The order that I will grant will be one that
icyemezo mfashe ni icyemezo kitazavuza impande zombi gukorana mu guhana makuru,
putting forward or exchanging information or engaging with each other should they find medical evidence.
Ndetse no kuganira igihe baba babonye ibimenyetso cyangwa se amakuru yakwemeza ubugenzacyaha ko Jacob Zuma arwaye koko.
Jacob Zuma ategerejwe kugaruka muri Afurika y'Epfo hagati mu kwezi kwa gatatu. Umwe mu bamwunganira Daniel Mancha akaba yatangaje ko nagaruka aribwo abaganga bazamusuzuma bakemeza niba afite imbaraga zihagije kugira ngo yitabe urukiko ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu. Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo akurikiranyweho ibyaha 18 birimo amanyanga, ubusambo no guhisha mu bintu amafaranga yibwe. Ibyo akurikiranyweho bifitanye isano na miliyari ebyiri n'igice z'amadolari leta Afurika y'Epfo yatanze igura intwaro n'ikigo Thales cyo mu Bufaransa ubwo hari mu 1999 igihe Jacob Zuma yari vice president. Araregwa rero kuba yarahawe ruswa binyuze kuba ari umujyanama we mu byerekeranye n'imari Shabir Sheikh. Akaba mu mwaka wa 2005 yarahamwe n'icyaha cyo gukora amanyanga no kurya ruswa Jacob Zuma, ariko we yakomeje guhakana ibyo aregwa avuga ko ibyo akurikiranyweho nta shingiro bifite, ko ari ibyaha byafindafinzwe bigacurwa ku mpamvu za politiki kugira ngo yigizweyo. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Turagushimiye Venuste. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere ya harika tuyibute amakuru twashikirije ibice bikuru bikuru twabuye kw'inama itaritezwe hagati y'umukuru wa Sudani hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israeli Benjamin Netanyahu yatimpari mu gihugu cya Sudani uyu munsi kwa kabiri.
Twabwiye kandi ko mu gihe icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kwibasira imbaga y'abantu mu Bushinwa no mu bindi bihugu byo ku isi, aho kimaze kugera abakozi bo mu bitaro muri Hong Kong bayigaragambije basaba ko imipaka ijyayo yafungwa burundu.
Twabwiye kandi ko abategetsi barongoye umugambi wa Demokrate mu ntara ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ibyo bashoboye byose uyu munsi ku wa kabiri kugira ngo bashikirize ibyavuye mu itora rya mbere rikoreshejwe mu gihugu, ariko gushika ubu nta kiratangazwa.
Amamiliyoni menshi y'amadolari ya Amerika yari yafatiriwe ku makonti y'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Sani Abacha yasubijwe leta y'icyo gihugu, azifashishwa rero mu kubakwa ibikorwa remezo birimo n'imihanda minini muri Nigeria.
Nkuko muvyumvise kandi mu kanya twabye kumucamanza mu gihugu ca Afrika y'Epfo uyu munsi kwa kabiri yasohoye umutahe wo guhagarika Jacob Zuma yahoze ari perezida w'icyo gihugu kubera yanse kwitaba sentare ku birego vya ruswa yagirizwa. Nshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro vyacu vyo kuri isaha, turabashimiye cyane rwose. Turashimiye engineer Peter Handley yadufashe mu gihe bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Fasila yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri miko mwari kumwe na Frederic Nkunikije,
nanjye Tim Shimwe.
Turabashimiye rero mwese, turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.